Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika igiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Mwaramutse inshuti mwese mu duteze amatwi. Uyu munsi ni kuwa gatanu itariki 26 y'ukwezi kw'icumi umwaka w'2018. Muri kumwe na Federica Nkundikije.
Ihangiro ikaba ari uko mu mwaka w'2030 umugera wa sida uzoba waranduranywe n'imizi mu bana, gutyo abana n'ababyeyi bakagira amagara meza.
Uyo ni Denise Nkunziza, umufasoni wa mbere w'Uburundi, umutambukanyi wa Perezida Pierre Nkunziza, igihe yuguruza icese ku mutumba wa Buye muri komine Mumba, isekeza yiswe ibibondo bizira ubwandu bwa sida. Inkuru kimwe ni inkuru yerekeye ingingo ya Leta y'u Burundi kutitaba imishyikirano. Inkuru yerekeye mu rwego rw'igihujejwe kumenya ukuri no kunywanisha Abarundi severe, hamwe n'inkuru yerekeye umugambi wo gusubira gukomeza ururimi rw'Igifaransa mu Rwanda. Turazigaruka ko mu kanya kari imbere. Ariko imbere yaho reka tubanze tubashikirize amakuru avugwa hirya no hino ku isi, twateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Mwaramutse neza Aloise, umwanya ni wawe.
Mwaramutse Frederico. Muri Afrika, imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ejo ku munsi wa kane yaremeranije kwiyunga bagashikiriza umukandida umwe azohiganwa n'uwagenywe na Perezida Joseph Kabila mu matora yo mu kwezi kw'icumi na kabiri. Mu rwandiko bashikirije inyuma y'ibiganiro bamazemwo iminsi ibiri i Johannesburg muri Afrika y'Epfo, iyo migambwe yavuze ko yemeje kuzogena umukandida umwe imbere y'uko bongera guhura hatarenze itariki 16 na 5 z'ukwezi kw'icumi na kumwe kuza. Ibihugu byo mu burengero bw'isi biriko birakurikiranira hafi imyiteguro y'amatora muri ico gihugu kiriko kiragerageza ubwa mbere guhererekanya ubutegetsi mu matora no mu mahoro kuva cikuye ko intwaro y'ububirigi mu mwaka w'1960. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi barongeye kwiyemeza ko bazokwitabira ayo matora, bagasaba abategetsi barongoye mu rwego rw'amatora gutunganya amatora yizigiwe na bose kandi arimwe umwidegembyo. Imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi itekanya kuri uyu wa gatanu ku murwa mukuru Kinshasa kugira imyiyerekano, aho basaba ko imashini zaguzwe kugira zikoreshwe mu matora zokurwaho kuko ngo zizofasha mu kuyiba amajwi. Inteko z'Ubumwe bwa Afrika mu gihugu cya Somalia zatangaje ko zishe umutegetsi ajejwe ikigega mu murwi w'intagondwa wa Al-Shabab ukorana n'umugwi ukora ibitero by'iterabwoba Al-Qaeda. Mu butumwa bwacishijwe ku rubuga Twitter kwandikirwa ko amakuru, inteko z'Ubumwe bwa Afrika ejo kuwa kane zatangaje ko umukuru ajejwe gutoza amakori mu ntara ya Shebele mu gihugu cya Somalia kubw'uwo mugwi yishwe ku munsi wa mbere aguye mu mutego igihe yari mu nama ya Al-Shabab mu gisagara cya Bairire. Inteko z'ishyirahamwe rya Afrika zitangaza kandi ko abandi barwanyi bo mu murwi Al-Shabab bishwe ku munsi w'Imana. Bwitezwe ko izo nteko z'Ubumwe bwa Afrika zigizwe n'ibihugu bitandukanye zizogabanywa igitigiri cyazo maze zigashira uruhara rukomeye rwo gucungera umutekano mu minwe y'abasirikare b'igihugu cya Somalia. Hano muri Leta z'Ubumwe za Amerika ubushikiranganyi bwo kwivuna abansi butekanya kurungika abasirikare baharurwa mu majana ku rubibe rwo mu bumanuko, n'inyuma y'aho Perezida Donald Trump ejo kuwa kane avugiye ko ashobora kwikora ku basirikare kugira ahagarike isinzi ry'abimukira bava muri Amerika yo hagati bashaka kwinjira muri Leta z'Ubumwe za Amerika. Umutegetsi wa Leta ya Amerika yashimye ku izina ryiwe ritomenyekana yabwiye ijwi rya Amerika ko ubushikiranganyi bwo kwivuna abansi bwaronse urwandiko rwarungitswe n'ubushikiranganyi bw'umutekano mu gihugu rusaba abasirikare baja gufasha abasanzwe bacungera imbibe. Perezida Donald Trump yavuze ko kubona abo bimukira baza bariko baregereza urubibe rwa Leta z'Ubumwe za Amerika bisigura ko igihugu cya Amerika kigeze mu bihe bidasanzwe. Muri Amerika kandi igipolisi cya Leta z'Ubumwe za Amerika cyarahagaritse umugabo muri Leta ya Ohio kimwagiriza kuba yagomba kujya kwiyunga n'umuhari w'iterabwoba wa Leta ya Kiisilamu mu ntumbero yo kugaba ibitero by'iterabwoba muri Leta z'Ubumwe za Amerika. Uwo muntu w'imyaka 19 azwi ku izina rya Nasser Al-Madaoji yavukiye muri Iraq ubu akaba afise ubwenegihugu bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yafatiwe ku kibuga cy'indege mpuzamakungu I Columbus muri Ohio bamwagiriza kuba yagiraje mu gihugu cya Kazakhstan mu nyuma yinjire muri Afghanistan guhabwayo imyimenyerezo ya gisirikare n'umuhari wa leta ya Kiisilamu ubutungane bwa Amerika bwagiriza kandi Armadawji kuba yagiye yaragize urugendo muri Misiri no muri Arabia no muri Yorodaniya mu kwezi kwa kabiri agakekwa kuba yaragiye kwiyunga n'imihari y'iterabwoba muri Amerika kandi abakora amatohoza bavuga ko bizigiye kuzomenya umuntu yarungitse udupaki 10 tw'amabombe ku bategetsi bakomeye bo mu gango w'abademokrate hamwe n'abanegura imvugo perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Trump akoresha umutegetsi w'igipolisi mu gisagara cha New York James O'Neill yabwiye abamenyeshamakuru ejo kuwa kane ko impera n'imperuka bazomenya uwakoze ayo mabi utwo dupake twose twatwaye twatwawe muri laboratoire y'ibiro by'inyamiramabi muri Amerika arivyo FBI gusuzumwa nkuko uwo mutegetsi abivuga abajejwe matohoza bariko bakorera muri leta ya Florida mu manuko bwa Amerika ahavuye dupaki tumwe nkuko ibimenyesha makuru bivuga President Donald Trump yagiriza ibimenyesha makuru byaha muri Amerika kuba arivyo biriko birabiba amajamba terugwanko hamwe n'icuka kibi muri politike ya Amerika iryo nyamakuru navyo bikamwiyamiriza ati ahubwo ni wewe uriko uratera umudurumbanyo mu gihugu
urakoze Aloise ku makuru heje kudushikiriza Ibigani bihuza barundi byoguruwe icese umuhuza ejo ku munsi wa kane umuhuza Benjamin Mkapa yemeye ko guhuriza hamwe imirwi yose yegwa n'amatati bisa n'ivyamunaniye kandi kwiyo mishikirano akoresheje ari ya nyuma abanyapolitike bitavye iyo mishikirano bavuga ko bigaragara ko abakuru b'ibihugu bakarere batamufashe mu mugongo bikwiye muri ico gikorwa n'inkuru yo mu menyesha makuru y'ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru ari yarusha mu gihugu cha Tanzania hari kwabera iyo mishikirano
Indirimbo yahageza igihugu cy'u Burundi niyo yatanguriye ibirori byo kugurura icese ibiganiro bihuza abanyepolitike b'abarundi yarusha muri Tanzania mu ijambo giwe umuhuza Benjamin Mkapa yahuza atwara igihugu cha Tanzania yavuze ko inyifato ya leta y'u Burundi yo kutitaba ibiganiro ibabaje ni jambo ryumvikanyemo agashavu
I want to stress that I have tried everything in my power to get a delegation from the government to come here without success
Nagira nshimangire ko nagerageje gukora uko nshoboye kose n'ubushobozi mfise kugira n'imibi uri burindonke umuntu numwe yose rukira leta y'u Burundi ariko byaranse ubutumire nare nabarungikije bansaba kwigiza inyuma gato ndabikora yamara basubira gusaba ko twigize inyuma kandi hari n'ikindi rero leta yasavye ko no baho rutonde rw'abatumwe bose bongera bifuza ko bino biganiro byoshimikira ku rupapuro rw'inzira ruganisha ku matora abo nyene bishiriyeho bari kumwe n'indi migambwe mu ntara ya Kayanza mu kwezi kumunane uyu mwaka ivyo rero ntavyo nabemereye kandi bambabarire niho nafata ingingo ko ibiganiro bibwirizwa kuba atakundi mushika kuri iyi saha nta kintu na kime kigaragaza ko leta ifise ugushaka ko kwitaba iyi nama yamara nta kundi ndizera ko mwebwe mwaje muzokora kugira ngo habone ku rupapuro rw'inzira ruganisha ku matora meza yo mu mwaka w'2020 amatora meza yizewe kandi yemewe na karere hame n'amakungu kuneza y'abarundi bose
and will be held free fair and credible come 2020 in the interest of the people of Burundi
bamwe mu banyepolitike bitavye ivyo biganiro nka Pancras Chimpaye wo mu Runanisa na Red rutavuga rumwe na leta amenyesha ko ivyo bigaragaza ko umuhuza ataronse nguvu zikwiye z'abakuru b'ibihugu bigize akarere ka Afrika y'ubuseruko n'ahari bo bamutumye
birumvikana neza kumuhuza ababara kumuhuza agira gahinda kuko abakuru b'ibihugu bakarere ntacho bamufashije na kimwe kuko iyo bamufasha Nkurunziza aba yaje aha rero Nkurunziza yasuzuguye umuhuza yasuzuguye abakuru b'ihugu baka karere yasuzuguye ONU kuko nayo yari yaserukiwe yasuzuguye Union Africaine no kuvuga ko yasuzuguye isi yose hajya rero abarundi barayamaze bati kananira abagabo ntiyimye kandi agasozi karamarere kahiye abagabo babona kuko ikiza cy'uyu munsi nuko ingorane abateye ikibazo uyu munsi babonetse byagaragaye neza yuko Petero Nkurunziza atanzira iciye mu biganiro akeneye
ikindi umutama mukapa yatangarije abo banyepolitike bitavye nuko ari gice ca nyuma c'ibiganiro akoresheje mukapa atakazi nahawe n'abakuru b'ibihugu bakarere ndagahejeje.
This is an important meeting. It represents the height of the consultative process.
Iyi ni inama ikomeye ku rwego rwo hejuru yavuye mu mibonano nagiranye n'imigwi itandukanye kugira ngo haboneke umuti ku matatu yavuye ku matora yo mu mwaka w'2015. Birakomeye kuko n'ibiganiro vya nyuma ngize imbere y'uko mpa raporo ya nyuma abampaye igikorwa cyo kugerageza kurondera ituze no mwumvikano mu Burundi ari bo bakuru b'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko. Mu nama y'abo bakuru b'ibihugu iheruka nari nibaza ko akazi kanje karangiye kandi nari nakoze ibyo nshobora. Yamara nabo barambwira bati hangana utume ko ikindi gice kizobe ica nyuma ariko kizobe kirimo impande zose.
But they said not yet have another final consultative.
Aho Shade Nditi je umugambwe iprona urwande rutavuga rumwe na leta avuga ko bisa nuko muhuza yatanze imihoho
ubwa mbere bagakora inshuro igira gatanu nta nshuro kubwakira aba kuko nta na rimwe hari igerageza impande zibiri zihura ngo ziganire zivugane bitibi turabyumvikana bindi tuvyumvikana kugira abahuza baje hagati bagira ati mutumvikana ko mu wese nahebe ikiwunda hebe iki twabwiye tutire nimba mwibaza yuko ari ibiganiro vya nyuma kwa mwebwe byabananiye tanga imihoho hanyuma turabe abandi bakorera mu ngata.
Abitaje ibiganiro biriko biraba na batavuga rumwe na leta gusa bahunze hamwe n'abandi bavuye mu gihugu barenga 50 leta umugambo uri ku butegetsi hamwe n'imigambwe bicuditse nta numwe gushika ubu aritaba. Pierre Clavé ni inkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika.
Inama nshingamateka mu Burundi ejo ku munsi wa kane yarongereje ikiringo c'imyaka 4 mu rwi w'igihujejwe kumenya ukuri no kunywanisha Abarundi severe. Uyo mu rwi ugiye kandi gutohoza ukuri ku vyabaye mu Burundi kuva umukoloni wa mbere ahaonyoje ikirenge. Ni inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Evariste Nzikobanya nka ari i Bujumbura mu Burundi.
Umushikiranganji w'ubutungane iwe ari kuri uno wa kane umutumire w'inama nshingamateka Emile Laurentine Kanyana yibukije abashingamateka zimwe mu ngingo zasabwe n'inama nkenguzamateka na nshingamateka ko zohinyanyurwa hari ku igenekerezo rya 13 kuno kwezi nyene kwa 10.
Iyo ngingo ya kane uno munsi ikaba iyo ngingo ivuga yuko mugwi jejwe kuvugana ukuri no kurekuranira ko ugira ikiringo cy'imyaka 4 gishobora kongerezwa ku yindi myaka 4. Iyi ngingo yari ingingo ya gatandatu yerekeye ibikorwa uwo mugwi ujejwe gukora. Umugwi wari wasavye inama nshingamateka n'ankenguzamateka ikiringo cyo kongerwako na cyane cyane ikiringo cerekeye imbere y'uko Burundi bwikukira. Inama nshingamateka n'ankenguzamateka zimaze bihanahana ku ivyumviro zari zasavye yuko twohera ku gihe cy'abakoloni.
Umushingamateka Daniel Giraze Ndabirabe arongoye umurwi w'amaho ujejwe ibibazo bya politike n'intwaro niwe yashikirije ivyo hinyanyurwa mu itegeko rishasha rigenga severe. Umukuru w'inama nshingamateka Pascal Nyabenda yahaye ijambo abashingamateka inyuma y'ico gikorwa. Umushingamateka Bizimungu Simo umurunani amizero y'abarundi yashikirije amakenga ayo nayo ashingiye ku kuntu ikiringo kigiye kongerwa umurwi severe kitongerejwe n'inyuma y'umwaka wa 2008 kugira abarundi bamenye naho nyene vyabaye.
Nagomba gutomokerwa ku nyesu yatanze ku kibazo cya gatatu aho bari bamubajije ku kiringo cyo kuva mu 2008 ko gihe abene igihugu bose bako bomenya ivyabaye batobimenyeshwa kavuga ko bitoba byiza ko byo hava bituma utwigorwa yisitse ko twaba dusubira inyuma. Rero sinatahuye kuko haba mu 2085 haba mu 2008 hose ni muri kahise sinumva re gituma niba barundi bavuze bati turagomba kumenya ivyabaye nyuma y'2008 igituma batubimenyeshwe kandi umuguri ho kugira ngo ukuri kuja habona hanyuma habe kurekurianira
umukuru w'inama nshingamateka yunganiye umushikiranganje ubutungane mu kwishuruje kibazo umushingamateka Pascal Nyabenda yasiguriye umushingamateka Bizimungu igituma umwaka wa 2008 ari we wafatiweko
umuntu abunganiye gatunye kwa umushikiranganje nuko banya kwa ushingamateka bomenya ko uyu mwaka wa 2008 wafatiweko bisunze koko umugwi wa nyuma wagwana wari wamaze gutera igikomo ku masezerano yo guhagarika intambara naho nico cafatiweko inyuma yaho ibisigaye bica bikogwa n'ubutungane igihugu kiba gifise inzego z'ubutungane igihugu kiba gifise
abatowe kugira abaserukira barundi ndibavuga rumwe ku kiringo co fatirwa ko umushingamateka Daniel Gerard Ndabirabe yatowe muri CNDD-DDD yagize ico ashikirije kubashingamateka basaba ko ubutungane bw'inyuma y'intambara gukora n'inyuma ya 2008
abashaka yuko kuva 2008 abashaka yuko kuva 2008 habagize se transitionnel nibashire intoke hejuru tubirukeko kuko ubutungane burahari hari kintu mwibagi nibavuge bati twebwe dushagije se transition kuva 2008 bazoba bariko barataka ubutungane ubutungane bucaburi yagisa none ntivyumvikana icakabi gitoyi ndega ko muvuga ko ubutungano mengo nta buhari ngo hari ibintu mukeneye kumenya ngo ubutungane ngo bagotegerezwa kuvuga ahabo bivuga ubutungane ngo bivuga koko nari habantu na hano muri nosare bosohoka ani yari nabantu muri nosare bosohoka oya nituje kure
ibibazo by'abashinga mateka birangiye habaye kwemeza iyo nteguro y'iryo tegeko zimwe mu ngingo zikomeye zigiye kugengwa mu rwi sever nuko ugiye kongerwa ikiringo c'imyaka 4 kuva mu ntango z'umwaka uza wa 2019 kizoza kirongerezwa gutyo gushika uwo murwi urangije igikorwa washinzwe icahinyanyuwe nuko abakomiseri bizoshika bagahindurwa iyindi ngingo ikomeye nuko uwo murwi ugiye gutohoza ivyabaye mu Burundi kuva ku muzo w'abadagi mu Burundi kwigenekerezo rya 2025 ukwezi kwa kabiri mu mwaka w'1985 integuro y'iryo tegeko yemejwe n'abashingamateka 98 babiri bararihakana Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
Njuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi rya Amerika mu biganiro byacu umuntu aretse ukudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,300 kilohertz 15,675 na kilohertz 17,730 ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,630 mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15,466 na kilohertz 17,530 radio Ijwi rya Amerika radio yanyu
Leta y'u Rwanda yarafashe ingingo yo gukomeza ikoreshwa ry'ururimi rw'Igifaransa mu nzego zitandukanye n'ingingo yafatiwemo na maya bashikiranganje yabaye ku munsi wa gatatu ku mugoroba n'inkuru y'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagiruwubusa ari i Kigali mu Rwanda
nk'uko bigaragara mu itangazo ry'ibyemezo by'inama y'abaminisitiri yabaye kuri uyu wa gatatu iyobowe n'umukuru w'u Rwanda Paul Kagame mu byemezo byafashwe harimo ku Rwanda rwashimangiye kongera ingufu mu ikoreshwa ry'ururimi rw'Igifaransa mu rwego rw'uburezi amahugurwa no mu bucuruzi mu kiganiro bagiranye n'abanyamakuru kuri uyu wa kane bagaruka kuri bimwe mu byemezo by'inama y'abaminisitiri bwana Johnston Businge ministiri w'ubutabera mu Rwanda icyarimwe n'intumwa nkuru ya leta yasobanuye ururimi rw'Igifaransa rusanzwe rukoreshwa mu nzego zitandukanye nko mu mategeko n'ahandi Icyakora bwana Businge yabwiye abanyamakuru ko bitewe n'akarere u Rwanda ruherereyemo ururimi rw'Igifaransa rwari rumaze imyaka itari mike rukoreshwa mu Rwanda byabaye ngombwa ko ubutegetsi bw'u Rwanda bubanza no guha ingufu ururimi rw'Icyongereza rwiganza cyane mu bihugu by'akarere
Gufata uyu mwanzuro rero ngo birasa no kongera kwibutsa abanyarwanda ku rurimi rw'Igifaransa rugomba gukoreshwa uko bikwiye.
Bimenyekane ko ntabwo rwagiye, ntabwo rwatawe, ntabwo rwaretswe nk'uko bivugwa nk'uko mu byumba burizi nk'uko mubisoma. Ahubwo icyabaye nuko habaye ururimi rw'Icyongereza rurazamuka rwari kuri zeru, urundi ruri tuvuge wenda ruri kuri 60-70, ururi kuri zeru birumvikana ko rwari rukeneye ingufu kugira ngo rumenyekane abantu barukoreshe.
Minisitiri w'ubutabera icyarimwe n'intumwa ya Leta natomora neza uko ibintu bizakorwa niba ku masaha yari yaragabanyijwe mu mashuri hamwe na hamwe ku rurimi rw'Igifaransa ashobora kuba yakongerwa, ibitabo by'Igifaransa hamwe na hamwe byigijweyo bishobora kongera kugaruka n'ibindi. Gusa akavuga ko ari ukongera gukangura abanyarwanda ururimi. Muri iki kiganiro Bwana Businge yahaye abanyamakuru yashimangiye ko mu nzego izindi ndimi zisanzwe zikoreshwamo mu Rwanda, Igifaransa nacyo kigomba kuhagaragara.
Ururimi rukoreshwa mu nzego za Leta, ururimi rukoreshwa mu nteko ishinga amategeko n'ahandi, bikwiye kugaragara ko rukoreshwa nk'izindi ngira ngo nicyo cyakorwa.
Abanyamakuru babajije intumwa ya Leta niba icy'ubutegetsi bwise guha ingufu ikoreshwa ry'ururimi rw'Igifaransa muri ibi bihe bidatiwe no kuba Madame Louise Mushikiwabo yaratorewe kuba umunyamabanga mukuru w'umuryango uhuza ibihugu bikoresha ururimi rw'Igifaransa yazarangiza manda Igifaransa kikongera kwamburwa agaciro.
Ruri maso, ntabwo rwasinziriye, rurareba, rurakora, rurakoreshwa, ntabwo rwigeze rusinzira, ntabwo bikwemereye.
Mu kiganiro cyihariye yagiranye na TV5 Monde y'Abafaransa, Madame Louise Mushikiwabo akimara gutorerwa kuyobora umuryango OIF, umunyamakuru yabajije Perezida Kagame niba Igifaransa cyaba kigiye kongera gukoreshwa mu Rwanda nk'uko byahoze. Perezida Kagame yamusubije ko Igifaransa gikoreshwa kimwe n'Icyongereza.
So what I can assure you of in Rwanda,
ati cyo nakwizeza mu Rwanda dufite ururimi rumwe duhuriraho rw'Ikinyarwanda, turuvugana n'abaturage bacu kandi biga bigisha bakanavuga Igifaransa nk'Icyongereza. Rero mu by'ukuri zose tuzikoresha mu buryo bwinshi. Bamwe mu babonye umwanzuro wa Leta y'u Rwanda wo kongera ingufu mu Gifaransa baravuga ko ku ruhande rumwe bigiye gusa n'ibisubiza agaciro abazi ururimi. Bwana Dieudonné Niyodushima ni umunyamakuru wa Radio na Flash TV mu Rwanda.
Kuko nureba mu nzego zitandukanye, jya muri banke, jya hasatangirwa serivisi zitandukanye mu gihugu, urasanga hari nk'urupapuro rwo kuzuza ushobora kurubona mu Kinyarwanda cyangwa se mu Cyongereza, cyane cyane n'Ikinyarwanda gike, ariko ntihacyari hasigaye impapuro zuzuzwa n'usaba serivisi mu Gifaransa, ntihaki rwose hari hasigaye.
Urundi ruhande uyu munyamakuru akavuga ko hari aho bishobora kuzagurana cyane ku bategetsi bakuru.
Birongera gutanga ikintu cy'umukoro unakomeye ku bayobozi batandukanye, kuko abayobozi bakuru mu nzego z'igihugu njya kureba iyo tuvuga ameza afatirwaho ibyemezo byinshi mu gihugu, ntabwo ayo meza ururimi rw'Igifaransa yagaragaraho. Kiragaragara muri bake bahari nabo batashaka kukigaragaza cyane ko banakizi, kuko cyasaga nk'aho kukivuga bitakugaragaza nk'umuntu usobanutse. Akenshi ugiye kureba n'abafata ijambo mu ruhame ahakoraniye imbaga y'Abanyarwanda, bajya kumva ikizakubwira ko ari umuntu usobanutse azajya avuga ijambo ry'Ikinyarwanda avangemo n'utugambo duke tw'Icyongereza.
Kugeza ubu indimi zikoreshwa mu nzego z'ubutegetsi bw'u Rwanda ni eshatu. Ku isonga haza Ikinyarwanda nk'ururimi rw'igihugu, akaza Icyongereza n'Igifaransa. Gusa mu ntumbero y'ubutegetsi ni uko hakwiyongeraho n'Igiswahili nk'ururimi narwo rwiganza mu karere. Igifaransa hari hamwe na hamwe bigaragara ko cyasaga n'ikirengagijwe, nko ku mafaranga n'iki kigaragaraho, ndetse hari na bimwe mu bigo by'amashuri byasaga n'ibyakibagiwe. Aha bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Denise Nkurunziza ejo ku munsi wa kane yaratanguje icese ku mutumba wa Buye muri komine Mwumba, isekeza ryiswe ibibondo bizira ubwandu bwa sida. Inkuru ya Jean Bosco Ndarurinze, umumenyeshamakuru w'ijwi rya Amerika mu Kirundo mu Burundi.
Barankingiye nkiri mu mbanyi maze no kuvuga.
Uyu ni umwe mu bana bashyika hafi ijana bari bakikije Denise Nkurunziza, umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi ku kibuga cya Vyegwa kuri uyu wa kane. Uyu mwana w'imyaka nka 10 ariko arashinga intahe y'ingene atanduye umugera wa sida kandi yavutse ku bavyeyi bawugendana. Hari mu birori byo gutanguza icese isekeza rigiye kumara imyaka 4 bise ibibondo bizira ubwandu bwa SIDA nisekeza yatangujwe n'ishyirahamwe OPEDAS rihurikiyemo abakenyezi b'abakuru b'ibihugu bya Afrika yemeje guhangana n'umugera wa SIDA aha mu Burundi. OPEDAS ihagarariwe na Denise Nkurunziza mutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi niwe yatanguje icese iryo sekeza aranamenyesha n'ihangiro rya OPEDAS.
Intumbero ya OPEDAS hamwe n'ibihugu byo mu mugabane wa Afrika bihurikiye hamwe Union Africaine mu kwiyumvira gutanguza irisekeza ibibondo bizira ubwandu bwa SIDA kandi vy'ikimazi kwari guterera kugira ngo ntihagire umwana abagihitanwa n'umugera wa SIDA. Ihangiro ikaba ari uko mu mwaka wa 2030 umugera wa SIDA uzoba waranduranywe n'imizi mu bana, gutyo abana n'ababyeyi bakagira amagara meza.
Iryo hangiro riza gisunga kandi irindi hangiro amakungu yiyemeje gushika mu 2020 nk'uko umutambukanyi wa Perezida Nkurunziza bivuga.
Ni ukuvuga ko ibice 90% by'abantu boba bipimishije umugera wa SIDA kandi batoye inyishu. Muri abo batsi ko bagendana umugera wa SIDA ibice 90% boba bari ku miti ipfufahaza. Ko muri abo bari ku miti ipfufahaza ibice 90% boba barakurikiranywe neza gushikaho umugera wa SIDA ubutacibonekeza mu maraso.
Uburundi buramaze gutera intambwe iboneka mu kugwanya kizeho nyanganda SIDA cyane cyane mu gukinga ko abavyeyi banduza abana bibungenze. Igisata cyawo nikijejwe kugwanya SIDA mu Burundi cerekana ko ubwandu abana bavuka nabivuye ku bavyeyi bwagabanutse cyane. Uni SIDA itangaza ko bwavuye ku bice 24% mu mwaka w'ibihumbi 2010 bujya kuri 13% mu mwaka w'ibihumbi 2016. Muganga Tade Ndikumana, umushikiranganji w'amagara y'abantu no kugwanya kizeho nyanganda SIDA, avuga ko ishyira OPEDAS Burundi ryafashije byinshi muri iyo myaka.
Turavye bijanye no gukingira abana bavuka ku bavyeyi bagendana umugera wa SIDA, ibigo byo kubakira byarongerejwe kubera yuko hari n'ibikoresha mwaturondereye. Ibyo bigo byavuye ku 19% mu 2010 bishika ku 8.26% muri uno mwaka.
Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu avuga ko ibyakozwe ari byinshi ariko abona ko intambwe ikiri ndende kugira ngo ihangire ry'ibihumbi 2030 rishoboke.
Turacyafise urugendo rurerure kugira dushikire za 93 n'intambwe zikurikira. Ya mbere, kugabanya ku mwaka urugero rw'abana bandura umugera wa SIDA kuva ku kivuka gushika ku bafise imyaka 14. Kugabanya abandura b'imiyabaga n'urwaruka rufise hagati y'imyaka 10 gushika ku 24. Gushira ku miti ipfufaza ku bana bose n'imiyabaga bagendana umugera wa SIDA. Aya mahangiro ntituzoyashikako tudashize inguvu hamwe.
Denise Nkurunziza asaba amashyirahamwe yigenga, abajeje intwaro, amashingiro n'abandi bose bafise icyo boterera gushyira inguvu hamwe kugira bishoboke gutuza ikizeho nyanganda SIDA mu Burundi. Iruhande y'intumwa z'abandi bakenyezi b'abakuru b'ibihugu bihurikiye mu ishyirahamwe OPEDAS, Denise Nkurunziza yarashigikiwe n'abakenyezi b'abakuru b'ibihugu bya Afurika yo hagati na Zambia mu gutanguza iyo sekezi. Ingozi mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Jende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Juti mwese mukundi radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruka ingaha. Tuboneho kandi akanya ko gushimira ingenieur yadufashe mu bwiza bw'izuma, hamwe na Facile yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye kuri mikomo ari kumwe na Frederic Nkundikije. Amakuru nayo mwashikirijwe na Aloise Bigirimana. Mwakoze kudutega amatwi, turabifurije amahoro n'umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.